Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru. Website wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic unikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga cyo munsi aneni cerekeye nikiyeta barundi bashika amajana atatu impunzi zicumbitse mu ikampi imahama banditse basaba ko leta y'u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR kugira ngo bafashe izo mpunzi utahuka. Yamara aho iryo kete risohokeye, bamwe mu mpunzi z'abarundi batangaje ko badashyigikiye icyo cyumviro kandi hari n'abavuze ko basanze bari ku rutonde rwabo barundi bashika amajana atatu kandi batari barabisabye. Hariho kandi n'amakuru yatangajwe umunsi avuga ko hari abantu bapfuye nabo nyine bari kuri urwo rutonde rw'abantu basabye gutahuka mu Burundi. Uyu munsi rero turi kumwe na babiri muri abo barundi, turi kumwe na Emmanuel Bizimana ashyigikiye uyu mugambi utahuka mu gihugu cyamwibarutse, tukaba kandi turi kumwe n'umufasoni Jacqueline Nduwayezu nawe nyine akaba arongoye ishyirahamwe rijejwe ingo n'imiryango muri iyo kambi ya Mahama. Reka rero dutangurire ku mushyantahe Emmanuel Bizimana. Emmanuel Bizimana muraho?
Muraho.
Murakomeye?
Murakomeye.
Yego, mbere nashaka mutubwire mu majambo make cyane rwose ibintu byatumye mufata ingingo yo kwandika ikete risaba ko u Burundi, u Rwanda na HCR bidakorana kugira ngo mutahuke n'ibihe imyaka itanu inyuma yaho muhungiye mu gihugu cy'u Rwanda.
Icyatumye dufata ingingo yo kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutandayishimi yaramasha igihugu cy'u Burundi muri iki gihe n'amatora yabereye ahereye kugira ngo bashobore natwe nk'abandi barundi mu bindi bihugu ku Tanzania batahukane iteka nk'impunzi ziri mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Icya mbere ni uko ubwa mbere ubuzima bw'impunzi murazi ko butoroshe. Icya kabiri icyatumye turi ngaha uno munsi navuga ko yari intore itazifatiye ku ngo za politiki, aho bamwe mu banyapolitiki bavuga bati ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nticyemewe n'amategeko. Ibyo bituma bamwe bagenda mu mabarabara, radiyo amwe avuga ati biracika, bamwe barahunga kubera iyo myigaragambyo imwe irabera mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'ahandi. Rero natwe nk'abandi barundi bituma umwe munsi turi muri ubu buzima. Icyatumye twandika ikete ni uko icya mbere imvo yatumye tuba turi ngaha uno munsi itakiri itagihari.
Hari iyo kete risohoke, hari abarundi benshi banditse bari muri iyo kampi bavuga ko murabo bantu 300 harimo abantu basanze bari ku rugo rutonde kandi batabisabye ikango hariho nabantu bari ku rugo rutonde barapfuye kandi bavuga ko abantu bifuza gutahuka mu Burundi ari bake cyane ngose aho muhavuga kwiki
dore cyane bavuga ko bitanze ku rutonde bakugeze babimenyesha ntabwo yuko cyari kinyoma cyambaye ubusa ati gute nibaza yuko imbere y'uko umuntu ashaka kujya rutonde twaramubaza ko byitwa tubabwira n'ibyo tugiye kugira akaduhereza byangombwa byiwe atagahata amaze kubiduha tukamushyira ko nibaza abo bose bavuga ibyo umuntu ahinda kuba cyangombwa cyiwe nibaza yuko aba yemeye ibyo yamubwiye kandi mugabo bose nta muntu n'umwe byigeze biboneka ko yagiye mu nyamiramabi atangaza ko byangombwa byiwe byaba byarize kugira ngo biboneke ko basi kuba twabikoreye mu nzira mbere yuko tumushaka rero inyuma y'aho bijya rwandiko rugiye ahabona hariho bamwe bafite inyungu kuba turi ngaha mu manyepolitike ndetse n'abandi bavuga ngo badaharanira inyungu za politike bavuga ngo mu mashyirahamwe baharanira agatare akazi na muntu bahunga igihugu baciye bakoresha uburyo bwose bushoboka bajya kumanukira bamwe muri bajya bari kuri mitabo bari ku rutonde ndetse baciye no mu nzego zitwara impandi muribuka neza ko rudagwanika bamaze kujya ahabona umuntu bita Maragarita Barankitse asanzwe atwara mudesharoma afite n'ibikorwa ngaha mu kandi n'umupatineri wa hase yaterefone umwe muri twebwe wo bita Hategimana Fereu amubwira yuko amuciye umugongo azotanga ibyo afite byose tutaza muvana ngaha ndetse n'agatwetse byo guhasiga ari muri bamwe muri abo yaciye aca hasi hejuru akoresha uburyo bwose kugira ngo abwire bamwe bari gukora ibya rutonde ngo bagende kuvuga ko bagiye ko batagihuje inama ndetse umuntu amenya neza ko mu guterefone wo bitatse umwana kure wose ari mu ntumbero y'uko ngemeye umukoropa kugira ngo arebe ko nawe yovuga yuko kujya rutonde cyangwa ijya sinyatari ibigo bamwitanga ariko bamurahira amubwira ati nta nkange utasinyiramiye ko byo nyigisha ibyo ntange amenyere zare kugira ngo ndi mbata ngo mu buhungiro
mwavuze Mushana Emmanuel mwavuze ibintu byambaye cyane rwose abantu bakorompa impunzi ikamwavuze n'abazitera ubwoba amajambo mwavuze mwashikirije n'amajambo ya ahari yavuzwe nawe nawe abantu muvuze
bajya ko nimwaba mushaka kumenya yuko ibyo mvuze ari ukuri muzo rabe amajambo umupfasoni maze ko barankitse yashikirije kuri telefone cyangwa kuri telefone cyangwa igenekerezo rya kane z'uku kwezi kumwe n'iminara ijya rwandiko aho ubwiwe yemera ko yaterefonye we bita Hategimana Fereu ari muri bamwe muri bajya bagize basize ku mukono kuri bijya rwandiko nashaka kuvuga kuri abo bantu bavuga ngo hari abitanze ku rutonde ngo kandi barapfuye nibaza moto bariza muri hasel y'uko umuntu yapfuye bakamukura kuri byangombwa cyangwa nimba koko umuntu yapfuye abandanya afata imfashanyo itanga na hasel nibaza ko ibyo byose bihabanye n'ukuri kuko umuntu yapfuye bamukura kuri cyangombwa ntabandanya afata cyane aboneka kuri cyangombwa kiyanye ntoya nkuko abavutse bajya ko niko n'uko yamukuraga
musa n'abavuga ko ho bariho abanyapolitike bafise inyungu z'uko impunzi z'abarundi ziguma muri iyo kampi y'imahama ivyo nivyo mwoba muriko mushaka kuvuga
ariko mubyo nigiye kukubwira ufatiye no ku matangazo niyoherwa gusikiriza n'umushingantara bita Frederico yahoze ari icyegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi birerekana neza ko mubyo yavuze yuko impunzi ataragera ko zitaha ko nihagera ababyeyi bamenyesha ibintu n'ibyo rero nibaza ibyo byose iyo bategereza kumenya ko tugeze gutaha ikindi nashikiriza nuko twebwe twashikirije ikiri ku mutima twashikirije icyifuzo cyacu mvuze ko hanze byose binini kandi binahama bishaka gutaha uno munsi ariko n'abashaka gutaha uno munsi bagomba kuba uburenganzira bwacu kubishikiriza kandi tukubahiriza tugataha uburenganzira bwacu n'ikimenyane cy'uko abantu uno munsi bashaka gutaha ni uko benshi n'ahamwe kwishyura n'ahamwe baba bajya baremeza neza ko bifuza gutaha ndetse bamwe batangiye no gucamura ibinyabi bagenda bitemewe n'amategeko no kugira ko hari umuryango w'abantu babiri ugizwe n'abantu imiryango ibiri igizwe n'abantu icyenda bagaruriwe ahantu bita Igahara ku ruhande rw'u Rwanda berekeza mu gice cy'Umuyinga bagaruwe bagira bambuke basubiza mu Ikanda.
Nyuma yaho umwandiki Jokete umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yasanuwe agishuye mu rugendo yagize mu Kayanza reka tubanze tumwumviriza.
Icyo gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya, mutelefone imiryango yanyu mwabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Duhiriwe duhishije abo Barundi birirwa barataka batakamba ko babarekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwobafasha bagataha. Nihaba ibyo bihugu bahungiyemo byabafashe nk'ingwati, kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati, kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu cyiwe haba igihugu kimwankira. Turasabye rero yuko icyo gihugu cyo barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu. Abiteguye kubakira ni bande? Niba babankiye gutaha bashaka gutaha, niba hasi bitahire twe turiteguye kubakira. Hanyuma tuzaba turabatangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo.
Nashaka mu gihe cyo muvuze kuri iryo jambo.
Ijambo umukuru w'igihugu u Burundi Foundation yashyikirije asa n'ibishyira ku kibazo twamwandikiye. Twagiye neza kuko mu byo yavuze ko biteguriye kutwakira, biteguriye kudufasha kugira ngo dusubire mu buzima busanzwe. Navuga ko impunzi muri rusange ngaha i Mahama ijambo ryiwe baryakiriye neza cyane. Aho ugiye hose nta na kimwe nta kindi bayaga turi ku icyo kintu, ndetse n'umuvugizi wiwe mu byo yashyikirije yashyikirije ko biteguriye kutwakira no kudusubiza mu byacu ndetse n'imikoro twahora dukora. Navuga ko uno munsi ageze ko impunzi z'i Mahama nazo zo ntizishobora kugira gute gutaha tukajya kubaka igihugu cyatwibarutse kuko ubuhungiro burahanda.
Ego tugarutse kuri abo Barundi banditse basaba gutahuka nk'uko Musa na babivuga hariho abashobora kuba bamaze kugabishwa, umutekano w'abo Barundi muri iki gihe wifashe gute?
Nibaza yuko tuvuze ku by'umutekano uba mu mutima. Navuga ko dutekanye kubera yuko aho duca aho duhita usanga bamwe batubwira ibiti haduguye harabarimo bariyungunganye bavuga bati umutetsi usana ngaho afatayose amajambo dupasteni Maragayika baransinze yashyikirije komvansiyo twavuze kuri bamwe batumye kuri rya rwandiko. Ibyo tumwe kubesha yuko dutekanye namba, ariko muri rusange kubera yuko abifuza gutaha ari benshi nyine kandi cyane ari bo benshi gusumba batabyifuza. Ntawe duhaga cyangwa ngo dutegere mu ibarabara bakugire nabi, na cyane cyane yuko inzego z'umutekano ngaha na nyine zifatanwe neza ndetse n'abagenzi kandi muri minisiteri y'u Rwanda igezwe kontumiriza nabo nyine barababwiye barasiguriye bamwe bavuga yuko kushikiza icyiyumviro cyo gutaha ari uburenganzira bw'umwe wese. Navuga yuko muri make ibyerekeye umutekano nyine byifashe nuko muri iki gihe abantu ushobora gukoresha uburyo cyangwa uburyo ugasanga bapfukiriye nabi hasigaye hari adobyinshi cyane butuma umuntu uno munsi ashobora kubura ubuzima mu buryo butangaje. Icyo gituma rero umuntu amaragarika barankitse yubahutse akavuga yuko batumye kwiga rwanda akavuga muzajya akoresha uburyo afite bwose, kandi mukaba muzi yuko amafaranga arayafite n'abamuyoboka arayafite muri icyo gihe
kamo mutera abanyapolitiki muri rusange baba abari hanze cyane abari mu gihugu mu Burundi ni nkaka
akamo jewe nk'umuntu yahungiye i Mahama notera abanyapolitiki bari hanze icya mbere ni uko nobabwira cyambere nuko bo barundi gusomba uko baba abanyepolitiki baharanira inyungu z'igihugu gusomba ko baharanira inyungu z'uruhande barimo bagaharanira ineza y'igihugu cyatwibarutse bahanira ineza y'abarundi bose baba bari mu gihugu baba bari hanze kugira ngo igihugu cyongere kuronka amahoro n'umutekano. Nugira ndababwira ko iyo urondera ikintu impaka kironke uko bagishaka atubivuze ndabivuze kubera yuko hariho muvuga imboneza mu byerekeye guharanira ineza cyangwa se kazina muntu guharanira ineza y'abanyagihugu babo nka Mandela cyangwa Jose wo muri Uruguay abo n'abantu baharaniye ubwigenge n'umwitegenzo w'abanyagihugu bo mu bihugu byabo ndetse n'igifuwe negative no kwita ibyo bari barabishinga birananirwa abayoboke babo barafungwa abandi harahura n'ibibazo bitandukanye habagupfa n'ibindi nabo nyine barahungwa nka Mandela yarahunze mu nyuma arabona yuko kuguma mu buhungiro atacyo bizomufasha aravuga arafata icyemezo abatereka ntahe yamaze gutaha banamufata baramukira abandi baramufunga ariko mu nyuma uko iminsi yagiye iragenda bagiye kubona yuko cyo bamufungiye atari cyo baramurekura atwara igihugu yubahiriza abazungu n'abirabura igihugu cya Afurika y'Epfo cyenda kugira iteka mu makungu. Umuntu bita Jose yaraharaniye kwishyura no kwizana ko yaje kubahirizwe arafungwa n'imyaka 13 mu nyuma ku kigongwe ararekurwa ariyegereza ubutegetsi mu nyuma baramuha baramuha kuyobora ibipata bitandukanye by'igihugu yandikwa n'umukuru w'igihugu wowe waracyana hari yarakoze birashimwa n'abanyepolitike navuga bari hanze ni uko bategereza kumenya yuko gukoresha ingufu atabyo bizotuma igihugu uno munsi cyongera kuba Uburundi bw'amata n'ubuki. Mfatiyeho ku itangazo y'ubutabire 2008 yatangaje birateye isoni kumva umuntu umunyepolitike aharanira ineza y'abandi kwishyura no kwizana naho uko abishaka akabisa byagenda avuga ngo agiye guhungabanya leta iye kuyihungabanya adahungabanya imiliyoni ibiri navuga rero nibamere nk'abo bandi bajya umutima amenya ahubwo batahuke nimba atacyo biyagiriza koko n'imitayo yabashize ko batahe wenda baburane uwudotsinda agire gute
aho uca butahira mugashika mu Burundi imigambi mufise n'inkiye
aho guca dutahira tugasubira mu gihugu y'umuntu abaye umunyagihugu y'umuntu asubiranye kwitwa umunyagihugu abafite uburenganzira bwose mu bisata byose ubwenge afite ashobora kubukoresha mu gisata cyangwa kuri uko mvuga tuzoteza imbere igihugu nkanjye naho wumve ndi umwigisha ndasubira mu kugenda nongere nigisha abarundi bene wacu abana bene wacu kugira ngo igihugu gitere imbere cy'igihugu ifite ibintu byinshi ushobora kugikorera mu gihe wucu wumva ko igifite imbaraga yo kugikorera. Aha turi kumwe n'abarimyi, turi kumwe n'abadandaza bifuza gusubira mu bikorwa byabo, turi kumwe n'urwaruka rugifite ingufu. Abo bose barashobora kugira icyo bafatira igihugu mu gutera imbere, na cyane cyane yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari ubu Evariste Ndayishimiye yavuze ati ni leta nkozi kuba yari leta nkozi ikeneye abakozi. Leta mbyeyi rero nayo nyene itegereza guca inkoni ngufi. Wambaguza ati musaba iki ubutegetsi buriho uno munsi? Yewe nk'umurundi ari mu buhungiro nasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yewe umubyeyi koko nk'uko yabivuze adafite inkoni ngufi arakosheje nimba nabo kwise inkoni zitatu cyangwa zine zitanu abakubite zibiri abakubise zibiri abakubite imwe kugira ngo abashyire ku murongo bose hamwe agire ishavu ryacibyeye agaruke. Ibyo unogena ntabimusabye kuko iyo uri umubyeyi bisaba ko umubyeyi koko
emosiyonahe Bizimana Emmanuel akamo nakomotera abarundi muri rusange nakae
akamo nashaka gutera abarundi muri rusange. Icyo nashaka kuvuga, nashaka kubwira abarundi bene wacu boye kwama bakibanza bene wabo cyangwa bagenzi babo bakigira urubanza ubwoko kanaka urubanza intara kanaka ko bijya nta miranda hasi. Ibyo ushaka kumenya yuko ibyo bavuga mugenzi wawe atari ukuri usanga wewe ibyo bakuvuga no kuri wewe yizemo ukabigereranya ukibona ko ibyo bavuga ibyo bavuga bihabanye no kuri wewe wiyiziko muri icyo gihe cyari gushaka gutangura abandi ko ibyo bavuga bakanaka ko ari bazi atariko bimeze kuko ufata ati njyewe bavuga ko meze uko kandi njyewe ko n'ibyo sikomeze muri iyo ntumbero nashaka guhamagara abarundi bene bacu baze baragerageza gutahurana bareke bareke kuza baragezanya bavuga ngo bakanaka bakanaka bizatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere kizatuma igihugu cy'u Burundi nk'uko umukuru w'igihugu ari we yavuga ati harageze ko abarundi bitwa abarundi aho kwitwa abatutsi abatwa abahutu twitwa abarundi koko icyo kintu nibaza ko kizadufasha cyane
Manuel Bizimana murakoze cyane ngose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika
nange murakoze cyane no kuba mwashoboye kuduha imikoro zanyu kugira ngo tugice dushikirize ku bijyanye n'igihugu cyacu murakoze cyane nejo cyane ibyo yeje ngo gutera akamu mukeneye ko aricyo aricyo ngo duterera mu gihugu cyacu murakoze
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Turi kumwe kandi na Madame Jacqueline Nvoyezu umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe ingo n'imiryango muri village aho umikambi ya Mahama muraho neza mufaso ni Jacqueline Nvoyezu
niko ngaha n'amahoro ngaha mu mwami
tugaruke ku ngingo ku ikete yanditswe n'abarundi bashika 300 bari mu ikambi ya Mahama bakaba barandikiye umukuru w'igihugu kuzerekeye cyane cyane ukuntu bofashwa ukuntu leta y'u Burundi yokorana na leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijeje kwitaho impunzi kugira ngo abarundi bafashe abarundi bari mu ikambi ya Mahama bifuza gutahuka batahuke mu Burundi ubwa mbere na mbere nashaka mwebwe mutubwire muri iyo kambi ya Mahama mwabyakiriye gute
muri iyo kambi ya Mahama aho baboneye ubwo rwandiko aho bumviye ko hari urwandiko rwandikiye umukuru w'igihugu ku byerekeranye n'ibyo gutahura impunzi hafi 300 zigipfuza yabaye nk'inkuru umengo mu nkambi ntiyakiriwe neza n'impunzi ndetse n'ubuyobozi kubera ntitwavuga ko ari abantu 300 ahubwo n'akagwi gatoyi k'abantu babitunganije bafise imvo zimwe cyanke ziriya kandi ubona yuko ari abantu bafite ibyo bariko barakorana hagufi na leta y'u Burundi ibyo banditse ko basaba gutaha harimo mu ntonde bakoze harimo abo babwiye barigisha igihe kirekire yuko botaha hakaba n'abandi bisanze ku ntonde batarimo atanibyo bigeze basaba bisigura yuko izo ntonde zakozwe harimo ibintu bitagiramo umuco kuko ababikoze ntawuzi intumbero yabo iraboneka naho icyo bifuza bati twifuza gutaha icyo twabyumviriye ko nuko gusaba gutaha n'umuntu kugatwe kiwe si abantu baja hamwe ngo bavuge bati twifuza gutaha bica biboneka yuko habaye inyigisho nkavuga nti buriya iyo hageze ibintu icyiyumviro cyo gutaha abantu bakaza ari benshi bati turatashe kiba ari icyiyumviro kije muri bose icyarimwe kubera baba babona ingene ibintu biriko biragenda hakurya aye umuntu mu guhunga tawe yahitana n'uwo mu gutaha umwe wese yo kwiyumvamo gutaha mu gihe yumvise amahoro ahari ntibisaba rero inyigisho ntibisaba
madame Jacqueline mwavuze ko abo barundi amajana atatu ari abantu arakabwi gatoyi cyane rwose ariko umushyirantahe Emmanuel Bizimana ari mu banditse iryo kete avuga ko ahubwo ijya ari petition yanditswe n'abantu bakeyi ariko abantu bifuza gutahuka muri iyo kambi ngo baharugwa ari benshi cyane rwose ikintu mubwira ni ke
nka twebwe nk'impunzi icyo cyiyumviro Emmanuel avuga ati ni benshi cyane ibye cyiyumviro ntacyo dushobora kumenya cyangwa ngo tugire icyo tukivuga ko uko impunzi ibihumbi birenga bishika hafi 60 cyangwa birenga nta muntu asanzwe ashobora kumenya umwe umwe icyo yiyumvira kubera ngaha ari mu nkambi umuntu nta muntu cyangwa beshe ngo yaravuganye n'impunzi zose ariko turazi yuko umuntu abirondeye iyo bimenya icyo tuzi ni uko iciyumviro cyo gutaha hari amahoro ntawe utokigira ariko iyo amahoro ntiyigi icyo navuze ni uko amahoro ntiyigishwa nta muntu asansiririzwa ngo babwire ngo hariya ngo hari amahoro amahoro uwo ari we wese yabona amahoro aca kuri mega amenyesha amakuru ku makuru mutanga ku bintu bigenda bigaragara bati ubu uye mu Burundi turamaze kingana uko nuko tutumva umuntu yishwe tutumva uwanyurujwe tutumva ibyagenze gute bakavuga bati hari naho tuba twarumvise ingingo ivuga ati leta y'u Burundi yarafashe ingingo imizi n'izi zo kubuza ibikorwa by'imbonera kure zo kubuza ibintu abiri ibyo rero abantu bari mahama bakurikiye amakuru niho bumenya
bazita
hariya mu Burundi hari amahoro harageze ko dutaha
ariko turetse ibyo mwumva mu maradiyo atandukanye ikintu ku bwanyu mubona cyokorwa kugira ngo mwumve ko mutekaniwe mushobore gufata inkingo yo gutahuka n'iki nk'iki
kugira ngo twumve ko dutekaniwe dushobora gutaha bwa mbere ingingo yo gutaha zigifatwa n'uwo ari we ingingo yo gutaha habanza kuba gutekana k'umuntu ndo kubyiyumvamwo bakabyiyumvamo ari benshi kubera baronse inkuru y'imva yerekeranye n'amahoro mu Burundi hanyuma noneho amakungu canke abatujejwe baba leta y'u Rwanda yaba iy'u Burundi yaba HCR bovuga bati by'ukuri amahoro arasosiye mu Burundi impunzi ntizitaha jewe niko ndabyumva ariko gutaha biva mu mutima amahoro ari mu mutima w'umwe umwe hanyuma agakwira mu mitima y'abantu
bose kuva uruhagara rwadutse mu Burundi mu 2015 hari ibintu bitari bike byahindutse hari leta nshasha reka hariho ubutegetsi bushasha hari amajambo ahumuriza yashikirijwe akaba nk'uko mwabyumvise kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yateye akamo impunzi z'abarundi ngo zitahuke akaba yateye akamo kandi n'abarundi ngo babakire neza utu twamo twose mwebwe ntacyo tubabwiye
akamo k'umukuru w'igihugu amajambo avugwa turi ngaha turayumva ariko twebwe turakurikira cyane amakuru ukurikiranye ibyo yatubwiye ubusomi aha aye mu Kirundo urabona yuko ubwa mbere umengo iyo bashaka ko impunzi zitaha ubwa kabiri ukaba umengo ashaka ko zitaha ngo azihane agatangura kuvuga ati hariho abahunze bakoze ibibi, hariho abahunze bagize gutya. Rero uca wumva yuko n'ijambo riba riteye amakenga, ugaca tubona yuko ibyo Uburundi buvuga nze urabye ibyo Uburundi byagiriza u Rwanda ari nk'umuntu aciye ubwenge, aca abona yuko biteye nka kujya k'umugabo yirukanye umugore wiwe, aca ashaka ko hari undi mugabo yotoriye umugore, abashaka yuko uwo mugore yopfa ayerera akaguma yangara, ahubwo uwumwinjije mu nzu niwe baca bashwana n'uwe yamwirukanye. Iyo twebwe hariho ibintu byinshi usanga tudatahura, kuko murazi impunzi ntizikurikirana cyane ibya politike, usanga ziri ahantu iyo wamaze kuba umuntu ameze nka ntawe nikora, abasigaye ari umuntu ari ngaho ategereje arindiriye ati mbega none ibi bintu bizogenda gute bizogenda gute. Ariko icyo twabagira cyo ni uko ibi bintu abazi kubitohoza ndazi bariko barabitohoza, icyo bazoshikako tuzokibona. Ariko icyo tuzi cyo ni uko gutaha imvura n'imperuka impunzi ziziyumvira gutaha. Ariko rero ikintu nagomba kugaruka ko ni uko imvugo y'abanyepolitike umunsi yomera nk'indiro niho umuntu yovuga ati iki kirameze neza, none impunzi ziri mahama nizo ndoba zikora ibyaha, nizo zagiye zikoze ibyaha. Mbega iyaba twashobora kumenya ati mbega ubwoko bw'ibyaha bwakoze ni ubuhe
muri rusange,
kuko kugeza ubu zipfa
muri rusange. Mufasoni Jacqueline Nduwayezu, perezida yateka mu Burundi bari mahama n'abandi bari mu yandi makambi impunzi abahunze igihugu, akabasaba gutahuka, ariko akavuga ko abakoze ibyaha bazobihanirwa nk'uko Abarundi muri rusange bavuga ko kudahana ari amakosa. Ibyo si ibintu byumvikana,
ariko hariho ikintu umuntu arinda kumenya. Harya aye yego ngo ni leta mbeye, harya umubyeyi niyo umwana yoba yakoze ikosa akamuhamagara ngo amukubite, ntashoboka aza ngo amukubite, ahubwo abanza kwiruka. Naho umubyeyi umwirukaga amufata ariko ariruka, nta muntu yavuga ati yego data arampamagaye ndagiye angubite. Hari igihe umubyeyi ashobora gukubitira umwana ubusa n'igihe ashobora kumukubitira ikirukuri. Mbega ko twabonye ko umuntu ashobora kubona abantu benshi bakubiswe neza, bakubiswe nabi, abajya abantu bapfuye bakubiswe nk'abaja, bakubiswe nk'abakosorwa, ukosorwa arakubitwa agapfa akajya mu kuzimu. Rero nyakubahwa twebwe turabona yuko ibi bintu by'aya makete y'abahunguka binyegeje ibintu byinshi.
Hari amakuru yatangajwe kandi na umushyanahe Emmanuel Bizimana nawe nyine akaba yayasubiyemo, avuga ko hariho Abarundi benshi bahora bafatwa ariko baratahuka mu Burundi bavuye muri iyo kampi ya mahama. Ayo makuru niyo
Emmanuel arashobora kuba bazi, ariko twebwe impunzi ntabwo zizi, ariko abo ba Emmanuel barabazi, kuko kirashobora kuba aricyo gikorwa cyabo ariko barakora, bakaba barabikurikiranye bafite abo bahunguye abamaze kuja mu Burundi ni benshi cyane bava ngaha, ariko ntibaho ni igikorwa cyari kuzaranga cyoba cyari cyarangiye cyane byabakwenye ko kidashoboka, ko
tamu motera leta gurundi naka Jacqueline Ndwayezo umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe ingo n'umuryango mu ikampi ya mama murakoze cyane gose kukanya mwa radio ijwi ry'Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kandi no mushanahe Lionel Laizeye akaba ari mu rwaruka rw'Abarundi wewe akaba yagumye mu gihugu hagati kuva aho uruhagarariye mu 2015 Lionel ndashimiye urakoze cyane gose kuba witavye radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe ngaho kuri ijwi rya Amerika turongetse abakengurukiye cyane kumwe n'umuguma mudahengeshanya tabizi yuko mutavugira kuri FM mu Burundi bwabo turabona bikungira mu mama mugerageza guhereza ijambo abarundi turabibashimiye cyane ngaho kuri ijwi Amerika
kuri cyo kibazo cha FM nyene muvuze turizeye ko abatetsi biradio ijwi ry'Amerika n'abatetsi bajejwe urwego rukurikiranira hafi ibinyamakuru n'amaradio bazote bakumvikana kugira ngo abanyagihugu bashobore kutwumva kuri FM n'ikintu abanyagihugu bose banyotewe
ego cyane nibaza yuko byokoreka kuko ngerageje kuraba hariho amashyirahamwe amwamwe muri icyo gihe giheze kuva mu 2015 bitari ko biravugara rumwe na leta bitari ko birabona ibintu bumwe ariko uno munsi bavuga yuko ni leta mbyeyi ni leta nshasha ni leta nkozi ikintu rero cyo gutuma tumera ko makuru ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'umuntu wari we wese nuko ibaza yuko leta mbyeyi nkuko bivuga yoshura kuraba ukungena imigenderanire y'umwesha makuru eka mbere kiretse nibyo na muhuza makungu nibi by'iwacu ngaha mu Burundi byo bigaragaza ko bose bagashura kwameliora amakuru akatangwa mu buryo bwose kandi mu buryo budahengamye n'icyo cya Amerika na BBC tutazibagiye zose zirasura gukora ku mugaragaro umunyagihugu wase agacagura amakuru agatoho ashishimiye wenyine kuko amakuru guhana amakuru n'ukumbiza amakuru n'ikintu gikomeye mu buzima bw'igihugu
murakoze cyane rwose reka rero tuje kuri donido y'ikiganiro cy'umunsi nk'uko mwabyumvise abarundi bashika 300 bari mu ikampe impunzi y'amahama baherutse kwandikira igihugu cy'u Burundi eka u Rwanda hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR bakaba rero basabye ko bufashwa mu gikorwa cyo kubatahukana mu gihugu cyabibarutse ariko rero nk'uko muwizi uko mwavyumvise abarundi bose bari muri iyo kampi siko babibona hariho abavuga ko hageze ko batahuka kuko cyo bahunze cyarangiye mu gihe hari abandi bavuga ko nyabona ikintu bahunze kitararangira mwebwe Lionel nk'uko twabivuze mu ntango muri mu Burundi mutubwire mu majambo make cyane rwose abarundi bahunze igihugu mu tekanigwa mu gihe utahuka ari abagisa makenga
Ego murakoze cyane jewe ikibazo kuva intore ka 2015 kuva zigitangura twagumye twumviza amakuru ijya nino yababa muri mu gihugu yabari hanze y'igihugu cyikuri n'ibintu bibaje cyane kubona uno munsi tugeze mu 2020 kumva hari impunzi zikiri hanze kumva hari impunzi zikiri hanze n'ibintu bibaje cyane kuko guhunga n'ibintu bibiruhije n'ibintu bibaje sumunezero rero jewe ntarandiriye cyane kuko ikibazo cy'impunzi by'ukuri hariho abantu babyifashemo nabi cyane 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 abanyepolitike ku mpande zose n'aba jewe navuze yuko impunzi by'ukuri impunzi iyo ari yo yose nicyatumye ihunga yobona yonyine aho ihagaze kuko hariho abari kubarahunguka hariho abari kubarahunguka nk'abo muri Tanzania tuma tubona abari kubarahunguka naho hazi igitigiri gikeya bariko barahunguka by'ukuri abo rero abo baba barahunguka no gufata decision kuko guhunga ntawubaza mu guhunga burya nta muntu abaza ubundi ngo duhunge
ariko muri abo
nta n'undi muntu ubaza ati ngo duhunguke
ariko muri abo bantu Lionel bagise makenga bavuga ko ubwicanyi bubandanya eka ivyo bahunze muri rusange bikihari baravuga ikibazo cy'imbona yakure abo barundi mu babwira iki mu buhumurizwa gute
tubugishije kuri ga Federike John umunyagihugu mutoyi umunyagihugu ndi ngaha mu Burundi kandi by'ukuri ndagerageza gukurikiranira hafi ibiba mu Burundi mugabo nagerageza kubwira yuko hariho impunzi by'ukuri reka nshire entre guillemets kuko si bose hariho impunzi zitavuga zitifata nk'impunzi kuko hariho impunzi zivuga nk'abanyepolitike zivuga nko kumengo zahunze nk'abanyepolitike n'izindi mpunzi zivuga ati twebwe twarahunze twahunze injyane twahunze umutekano muke turakeneye guhunguka abo rero bahunze umutekano muke kuko uko byari biri mu 2015 nuko no munsi biri mu 2020 by'ukuri tureka kuvuga tugezaho duhengamiye ahacanye hariya siko biri kuko by'ukuri mu 2015 hari intureka za politiki mugabo uno munsi siko biri rero umuntu agerageje kuvuga ngo abantu baracicwa ngo mbonera kure bya cari zihari jewe nagira mvuge yuko nagira nshimire leta ishasha ihari mbere ku kintu yakoze no vuga yakoze kuko ndi ku butaka bw'igihugu uko imbonera kure zari zifise ingufu ubwa mbere uno munsi siko ziri ntembere igihugu cyose ingenda igero n'umutaga uno munsi siko biri no kuvuga yuko harabaye ukuboko kwa leta yuko buza Fabrice ingufu zari zifise mu guhohotera abanyagihugu by'ukuri rero nagira mvuge yuko by'ukuri impunzi no kuri bomenya icyo basaba gusaba gutaha hari icyo urabaza kuko impunzi ntizahunze zarasize inshuti mu gihugu nibabaze ati eske mwebwe muri iyo bimeze gute mugabo niba hari ikindi kintu bahunze mwe bya politiki hariho ibyo bagirizwa narabonye hariho imitahe leta yasohoye niba atabatari muri abo nuko ibaza yuko impunzi yohunguka by'ukuri ikavuga ati reka dutahe hama leta nayo ikamera nk'indi yenyine nk'uko babivuga ikabakira by'ukuri ntihagire umuntu akanugirwa amaso ntihagire umuntu ahohote kwa ikigahagarara nyine nk'umubyeyi hama nagira nsabe yuko ku mpande zose yaba muri leta yaba mu bahunze bari hanze y'igihugu ko bokoresha imvugo runtu uko biri kose n'abantu waba uri muri leta hariho nk'imvugo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije hariho imvugo by'ukuri uba ukwiye gushikiriza ukumva yuko uri umubyeyi w'abarundi bose mugabo uri umubyeyi ufise famiye ufise umuryango hariho imvugo iyo akuna kazi ufise mugabo hariho imvugo utegeza gukoresha ya diplomasi kugira ushobora kumva yuko abanyagihugu bashobora kuvuga ati naka yavuze ijambo by'ukuri abanyagihugu twese twagiyumvisemo yuko yavugishije ijambo runtu by'ukuri iyo ku mpande zose ndiko ndumva yuko bose bari kwashikiriza amajambo atari meza yaba bahunze eka mbere n'umuvugizi mukuru w'igihugu hari ijambo atakoresheje bitari byiza cyane
ariko hari abo bagifite amakenga mu shyana heri yone nk'uko babivuga batanga uturero tw'abantu ubwicanyi bubandanya kuba ejo bundi hatangaje amakuru avuga ko hari abantu baturiwe mu mazu yabo abo bose abakoze iryo barantu baramenyekana abo bantu ntibafise ikibatuma babandanya kugira amakenga
ego cyane ni kuri Federike no vuga yuko by'ukuri ubuza ati jewe habaye no kuvuga ugupa ubusa niho nzohunguka ndumva muri kintu cyo cyo Burundi kigoye bigoye biragoye kumva yuko uvuga ati jewe ni numva abantu badasuriye gupa niho nzohunguka biragoye cyane kuko no mu 2012 abantu barapfa aha bantu ntibari bahunze mu 2010 abantu barapfa aha bantu ntibari bahunze mu 2005 ngaha mu Burundi abantu barapfa nubundi impunzi nizari tufite impunzi ziri kuri to uno munsi meze rero bavuga yuko impunzi zitosaba ibintu no vuga zitosaba mananiza kuko byukuri aha mu Burundi abantu barapfa rafapasi marumbi abantu baturiye mu nzu mugaho zishobora kuba amarega madokonti y'ibintu by'amatongo y'ibiki n'ibiki kuko turavuga injyane za politiki kuko turavuga imishamirano yahari mu 2015 uno munsi ntayo iyo imishamirano yabaye mu 2015 iyo yatumye abantu bahunga uno munsi umishamirano ntayihari uno munsi mu makarite yose mu gihugu abantu baratekanye nta mabara ariko arazibigwa nta mabuye nta bintu bakora turira nta biko baragira hanti nuko bibaza yuko uvuga ati uno munsi niba bya bintu by'ama manifestation bitahari atakajagari kari mu makarite reka ndabe reka mbaze reka mpunguke by'ukuri niba atari ibindi bintu umuntu aba ariko aragerageza kuramba rero nuko bibaza yuko impunzi yo kuvuga imvugo y'impunzi ikongera ikigenda nk'impunzi ngo ntiyigenze nk'inyapolitiki kuko bigenje nk'umunyapolitiki uri impunzi aho bifatiye indi sura icyo bifatanye n'indi sura kuko iyo umuntu wari we wese birababaje guhunga n'ibintu biruhije cyane by'ukuri umunyagihugu wese ufata ingingo agahunguka nk'abo bantu 300 sinzi ko ari byo cyangwa atari byo narabonye urwandiko n'ukuri barinze bafata ingingo bakavuga ati reka twandike duhunguke baravertishije leta ati tugira duhunguke rero leta nibifate mu ntoki by'ukuri nibifate mu ntoki irabukumi nayo bafasha hakaba ukungene bavugana n'igihugu cy'u Rwanda bakaraba ukumi nabo bantu bashobora guhunguka kandi birashoboka n'ibintu bisanzwe cyane nta mananiza birimwo
abanditsi rujya rwandiko bashaka amajana atatu bobo bavuga ati eka ahubwo turarenga ngaho turi abantu benshi cyane rwose iyo ni petition yanditswe n'abantu bakeyi yamara igitigiri cy'abantu bashaka gutahuka ari benshi mu gihe abandi nabo bavuga ko kuri urwo rutonde hariko n'abantu bapfuye eka hariho n'abantu basanze bari kuri urwo rutonde batigeze basaba gutahuka aho majambo make cyane rwose muvuga kuri iki
Frederic jende murundi mbwa abarundi baragoye kutavuga ukuri abarundi nta kuri na gatoyi bafise umurundi umwe yasabye ibintu yikwegera ko kugira ashobore kuronka ko afise ukuri undi nawe avuga ibintu yikwegera ko kugira ashobore kubona ko afise ukuri nizera yuko ntabyo nzi neza ntabwo nagize amankete ndare yuko eske aba bantu barahari mugabo hari habahari kuri urujya rwandiko niba kuri urujya rwandiko hari habahari niba kuri urujya rwandiko hari abantu bavuga ati reka twebwe twandike ntibaraziranye si leta y'u Burundi bakunda kuvuga ngo ngugira amanyanga si leta y'u Burundi yanditse rujya rwandiko irongerero rirarukurikije umukuru w'igihugu uko biri kose leta y'u Burundi nivugane na leta y'u Rwanda barabukungene bashobora gushikira bajya abantu bari hagi mahama babasiburire reka niba batera ubwoba ntibareka gutera ubwoba impunzi yaba abanyapolitiki bahunze ntibareka gutera ubwoba impunzi yaba n'abanyanga na leta y'u Burundi nireke gutera ubwoba impunzi babona ati twebwe abipfuza gutaha kuko babigira muri Tanzania atabipfuza gutaha ngibi uburyo bwo gutaha aho muzoshikira tuzobakira uko babasigurire barabe ko badataha erega hariho igitsure Frederic hariho ukungira ati muravuye ngaha nimugume ngaha hariho nk'umuntu avuga ati ngo hariho nk'umuntu yashikigira fapasi ngo uhakubi mbwa ngo wubimva ayo n'amajambo adata by'ukuri mu Barundi tutakwiye kujya turashikiriza nk'Abarundi by'ukuri abo bavuga ngo nibisonze ngo bigumye ayo n'amajambo mbega bande barashonje bagaburire basi nimubona ko bashonje nimubagaburire abarundi bararushe uko ku mugumo mubakinira ko abantu bagumo babakinira ko abanyepolitiki babakinira ko nk'uko umengo ni ikibuga cyo gukinira ko abarundi namwe nimuce ubwenge abarundi ngo cy'ubwenge umwe wese icukuye gukogwa aba ari cyakora akora ibikwiye by'ukuri abarundi baca ubwenge bareka kuguma bagendera inyuma y'abanyepolitiki nk'intama zitabona nimwiyambure muri ibyo byara by'abanyepolitiki kugira ngo ushobore gushika namwe aho mwishikanye by'ukuri kugira umwe wese ashobore kumva yuko ubuntu yabuhawe umurundi biradoshe kumva yuko ari mu gihugu ciwe ariko ari degembya reka gukurikira rero abanyepolitike yaba ku mukuru w'uruhande cyangwa ku ruhande ariko umuntu avuga ati ndafashe decision nta munyepolitike yambaye mu Rwanda nanjye ndafashe decision ndavuye mu Rwanda cyangwa ndavuye muri Tanzania aho bagiye barahungira cyangwa mu Buganda ndatashe hama leta nayo byukuri ikore nka leta mbye ibuko bivuga yakira abo barundi kandi burundi asubira kuyerera kubera uko cyo gikuriya ubakire byukuri umuntu wese ashikire mu byiwe mu mahoro
Lionel Ndayizeye umurundi akiri mu barundi bato Terutsen kurangiza amashuri kaminuza ibujumbura mu Burundi murakoze cyane gose ku byiyumviro bishimiye mutanze byerekeye ikintu ikibazo cy'impunzi z'abarundi aho bari hose cyotorerwa umuti mwakoze cyane gose
murakoze namwe ngaho ku Jubya America tsonge tubashimira cyane mukoresha ingufu mushoboye navuze yuko kuri FM mutavugiraho mugabo mugira guma mugirageza kugira mushobe guhereza ijambo abarundi by'ukuri twagira dusabe na leta mbyeyi yuko yohereza umwanya igahereza umwanya urubuga abajournaliste batandukanye nabo bagasubira turakeneye kumva yuko iki gihugu twumva yuko ari igihugu nyabagendwa nkuko babivuga tukumva yuko by'ukuri umunyagihugu wese ajyama akabyuka ari mu mahoro turakeneye yuko by'ukuri impunzi zotaha hama leta turakeneye yuko yo plasa abantu babishoboye bariko rashiraho leta bariko rashiraho inzego zitandukanye ni plasa abantu babishoboye ni plasa abantu kora bambaye umupira w'umugambwe ni plasa abantu kora ngo bashigikiye umukuru w'igihugu muri ubu buryo cyangwa buriya mugabo umukuru w'igihugu yaratowe turabizi uko umukuru w'igihugu n'umuntu ashishoza cyane na plasa abantu babishoboye abatabishoboye basezerere ariko abashoboye gukorera igihugu abashoboye kunwanisha abarundi abari bo bakwiye gukorera igihugu abo bantu kandi twari byiko mu Burundi bahari turabashimiye ndaho cyane ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane rwose turashimiye kandi n'umufasoni Jacqueline Nduwa Yezu nawe nyine yagize uruhara mu kiganiro tukaba dushimiye kandi na Bizimana Emmanuel nawe nyine yagize uruhara mu kiganiro bakaba ari impunzi mu kambi y'impunzi i Mahama mu Rwanda turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo mubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu Mugukerera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nankeka Radio
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Tell them.